dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje bakunze ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose mutwumva haba kuri radio kuri telefone ngendanwa cyangwa se kuri mudasobwa mwese mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi ikiganiro cy'uyu munsi ikirafatira ku kiganiro muri sanga mwumvise kuri wa gatanu ushize ikiganiro kibanze ahanini ku kibazo cy'uko kaminuza y'u Burundi ikomeje kugenda ibura abarimu ndetse n'abakozi b'ingirakamaro bava mu Burundi bagana mu bindi bihugu cyane iby'akarere no hirya no hino mu mahanga ahanini impamvu nyamukuru ni imishahara mike ni imibereho itaboroheye ituma bajya gushakira amaramuko ahandi n'ikiganiro mugenzi wacu Fidel Niyugabo yagiranye n'abarimu babiri ba kaminuza ndetse muraza kumva n'abakunzi baradirwa rya Amerika baterefona babaza ibibazo bitandukanye bumvikanisha impungenge zabo
ibitekere by'incabwenge zo mu bisata by'indero n'ubuvuzi mu Burundi ziva mu gihugu zikaja kurondera ubuzima bwiza kurushiriza amahanga bibandanya kwiyongera abigisha muri kaminuza y'u Burundi bagiye ahandi bariyongeye mu mwaka urangiye w'2024 umuntu abagereranije n'abavuye mu gihugu mu myaka ine y'imbere yaho mu rwandiko ubuyobozi bwa kaminuza y'u Burundi bwarungikiye ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi bw'itariki 16 y'ukwezi kw'12 k'uyu mwaka twaraye turangije bumenyesha ko mu kibingo c'imyaka iniheze abigisha n'abandi bakozi bamaze guheba akazi bagera ku 118 muri abo 41 bakaba arabigisha bafise impamya bushobozi ya doktora umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi Audace Manirambona akaba yamenyesheje ko hamwe atacokogwa ibintu bishobora kuyanzara twatumiye Dr Désiré Nisubire yigisha mu gisata cy'ubuvuzi muri kaminuza y'u Burundi akongera akaba ayoboye sindika abigisha muri kaminuza y'u Burundi na Libera ntibashira kandi yigisha kuri kaminuza Université Libre de Bruxelles mu Bubiligi yaragize ubushakashatsi bwimbitse aramusohora inzandiko ku bijyanye n'igisata cy'indero mu Burundi batumire ndabaramukije
mahoro neza cyane natwe turabaramukije
ndabaramukije na Désiré Nisubire cyo kuyaga muri kino kiganiro bari ko aratwumviriza
ndabifurije n'umwaka mwiza mushasha w'2025 mwese
murakoze cyane natwe turabifurije umwaka mushasha mwiza
ntere kuri wewe Professeur Désiré Nisubire icyo kibazo cha abigisha n'abandi bakozi bo kuri kaminuza y'u Burundi bariko bagenda ku bwinshi baje ahandi cifashe gute muri rusangi muri gihe
cyo nashaka kuvuga nuko urwandiko umuyobozi wa kaminuza yandikiye umushikiranganje w'indero natwe twabonye mbuga ngurukana bumenyi ariko imbere yaho natwe hamwe n'ishirahamwe ry'abarimu APEB twari twaragize icyo twakwita conference de presse twerekana impungenge dufise mugabo washikirije icyo kiganiro cy'amenyesha makuru Professeur Leandre nta mwanya wari uriho ukwiye kwerekana abamaze kugenda mu bisata byose bya kaminuza y'u Burundi yafatiye gusa ku bisata bitatu igisata cy'ubuvuzi igisata cigisha izindero na psychology hamwe n'igisata bita lesion de l'ingénieur aho twerekanye ko ibitigiri by'abari bamaze kugenda naho nyine byaboneka yuko ari benshi cyane tukaba twari twasabye yuko icyo kigwa cobandanya kugira ngo tumenye neza abamaze kugenda aho rero nashaka kuvuga yuko atazi imbeshere na twebwe barimo twatumaze kubona ko biteye agahinda urwandiko umuyobozi wa kaminuza yandikiye umushikiranganje akaba ari ibintu bigaragara nta kinyoma kirimwo ni ibintu biboneka kuko turabibona kwabarimu bagenda ku bwinshi sabarimu gusa haragenda n'abandi bakozi ba kaminuza baja mu zindi abarimu bakaja mu zindi kaminuza bakaja no mu bindi bihugu kandi tukibage nuko hari n'abaheba kwigisha muri kaminuza bagumye no mu Burundi bakora mu zindi mu bindi bisata by'igihugu izo rero nta by'imbeshere biribonekeza
mwitwereje ubwo rwandiko muravuze ko mwabimenye biciye ku mbuga ngurukana bumenyi ubwo rwandiko umukuru wa kaminuza y'u Burundi yandikiye ubushikiranganje bujejwe indero ngo tubwira muri make ibyo byari muri ugwandiko ibyo yashikirije
ego ugwandiko narubonye ruri ku mbuga ngarukana bumenye n'ibyo navyumvise mu ntangamarara y'ikiganiro mariko murakoresha aba yavuga yuko mwe numvise muvuga mu myaka ine iheze ariko yavuga gushika mu kwezi kw'itarike mengo 10 na zingashi ndavuka neza ntaruravye cyo kwezi kw'12 2024 ko abarimu bamaze kugenda ari 41 hanyuma n'abandi bakozi rero mugabo samwe bakagira 118 nkuko mwabivuze aho rero yavuga yuko ari adibo leta yurabye icikora kugira ngo ihagarike uko kugenda kudasanzwe kwabigisha ba kaminuza ya Burundi.
Icyo kibazo cyatangwe kwibonekeza ryari abantu abo sonshabwenga abo bigisha nabo bandi bakozi kuri kaminuza byatangwe kwibonekeza ryari ko bariko baragenda bava mu gihugu baja ahandi kurondera aho baronka gashahara kurushiriza.
Byarabonetse oya bari gaza kugenda cyane mu za 1995 ariko mu nyuma baragaruka kubera hari ibyari byahindutse cyane cyane bavuye mu gihugu cy'u Rwanda hanyuma haramaze igihe kiniya kubera ibiganiro leta yagiraniye n'abarimu haraba igihindutse abarimu biraboneka yuko umengo bashinze imizi ibintu biko bigenda neza ariko muri no minsi na cyane cyane mu myaka itanu iheze byarabonetse cyane yuko uguheba akazi muri kaminuza ya Burundi byasubiriye gufata umurindi ukomeye na cyane cyane mu myaka itanu iheze je niho ndabibonye cyane ubuhoho maze imyaka hafi itatu ndongoye sendika y'abarimu muri kaminuza ya Burundi ndabibona cyane kuko ndaronka amakuru ava hirya no hino ni ukuvuga yuko muri imyaka itanu ya mbere kugenda byishwe neza iyi myaka itanu iheze abarimu bagiye ni benshi cyane abandi bakoze urumva kenshi ari usanga batabarava kubera baca basubirizwa ariko abarimu bakagora gusubiriza nicyo gituma bica byibonekeza ko abarimu bagiye cyane baca mu bindi bihugu bya Buraya ibihugu bya Canada hariho abarimu bihugu bita Outre-mer mu bihugu by'u Rwanda bariyo hariho n'abandi tutamenya iyo baciye babandaniza ariko ukabona yuko bagiye abandi nabo bari ngaha bakora cyane cyane mu bisata bya ONU nka Banki Mondiale hari abakora za UNICEF abandi bakasaba ubuze ahandi babona hari akarusho kandi bikaboneka neza yuko ikibazo cya mbere ari ukutamererwa neza mu kazi.
Murakoze. Nawe Professor Libera Nibashira kandi mwaragize ubushakashatsi mu bijyanye n'igisata cy'indero. Iki kibazo mukibona gute cya izo ncabwenge ziriko zitera zigenda?
Icyambere novuga ni uko iki kibazo cy'abarimu bagenda kiramaze igihe cyatanguranye n'abari bagiye kunonosora amashuri kwiyongeza bimwe bita doktora mu myaka mu gihe 1993 benshi muri abo ntibatahutse mbere gushika naho leta zakurikiranye zagiye zitura ku mashyamwe mpuzamakungu nka UN imiraba impunzi barashyizeho umugambi wiswe MIDA wafasha kuzana abo barimu bagumye hanze muri bo bakaje kwigisha kuri Universite y'u Burundi mbere no gufasha mu bisata bitandukanye mu buzima bw'igihugu hanyuma na PNUD yarashyizeho umugambi witwe Top 10 nawo nyine warafasha kugira haboneka abarimu bari babuze icyo gihe kubera abo bagumye hanze fakiye mu gihugu ndimwo nko mu Bubiligi abo bariko abo asista bariko baragira doktora twararenga 200 ngabandi muri abo hanyuma rero iki kibazo nibyo haratahutse avuye mu Rwanda n'abandi bakeyi baratahutse ariko benshi muri abo baratabaromuka ni ikibazo rero ki giteye agahinda kuko nta gihugu ku isi na kimwe gitera imbere kitabifishije mu byerekeye ubumenyi kwigisha kuramura ugwaruka ruteza kutokubaka igihugu mu minsi iri imbere hanyuma rero n'ubushakashatsi murazi uruhara runini mu iterambere ry'ubushakashatsi mu iterambere ry'igihugu mu ncamake rero ni ikibazo gifite kibabaje ni ikibazo leta y'u Burundi asiba gutorera umuti vuba na vuba ngira tuzaca kubiyaga hanyuma rero icyo nurangiriza ko no gushimira umuyobozi wa kaminuza n'amasendika yagerageje gushyira habona icyo kibazo kuko n'umunsi kiriko kiravugwa cyane amatwi adusumira twizere ko abajeje kurongora igihugu n'igisata cy'indero bazofata icyo kibazo mu kamwe.
Murakoze. Tuza ku mirongo ya telefone dufise Nyandwi Abdul, uratwumva?
Ndabumva.
Nyandwi, uduhamagaye urihe? Ufise ikibazo baza abatumire icyumviro shikiriza?
Ikibazo cya mbere ni ikibazo kubwa nabo barimo ba kaminuza baguma baca akazi bari bakwiye rero na cyane cyane leta yari ikwiye kuraba icyo ikora kubera jeje ubundi narase nsanga ni abakozi babashyika igihumbi nawe bamaze guta akazi leta yari ikwiye cyane cyane kuraba impamvu baca akazi.
Murakoze. Turamutaye ku murongo wa telefone ashikije icyumviro ciwe kuri iki kibazo cya abigisha kuri kaminuza y'u Burundi hamwe n'abandi bakozi benshi muri bo bariko baragenda ahandi kugerageza kurondera ubuzima bwiza kurushiriza. Ndi kumwe na batumire Dr. Desire Nisubire yigisha mu gisata cy'ubuvuzi muri kaminuza y'u Burundi. Tuvise kandi na Libera ni bashira kandi yigisha kuri kaminuza Université Libre de Bruxelles mu Bubiligi. Tufise uyundi ku murongo Germain ni kwigira. Uratumva Germain?
Yego ndabumva.
Uri he?
Exactement mu Rumonge muri province Rumonge mu Burundi.
Ufise ikibazo baza icyumviro ushikiriza?
Icyumviro ndashaka kugishikiza ibyo banditse ngaho ku izi rya Amerika.
Yego.
Yego.
Mugishikirize?
Yego muri make dufatiye nko kuba harimo muri za kaminuza guma bagenda bata akazi
mu byibaza kwiga
icyo navuga ko mbona umenga muri make icyumviro nuko ari imishahara mike boba bahabwa mu gihugu.
Murakoze.
Yego.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tuko tuvuga ku kibazo cha bigisha kuri kaminuza y'u Burundi n'abandi bakozi baho bamwe muri bo bariko baratako kazi baja ahandi kurondera ubuzima bwiza kurushiriza. Ngaruke kuri Professeur Désiré Nisubire nkuko muyoboye sendika y'abigisha kuri kaminuza y'u Burundi. Niki hamuriko murakora ku biberekeye kugira ngo mugerageze gutuma icyo kibazo kitoregwa inyishu?
Murakoze cyane. Mu bisanzwe nk'aba umuntu warongoye sendika twebwe nta wobesha biraboneka yuko leta y'u Burundi ifise ibibazo by'ubutunzi bigatuma kumbure n'imishahara aricyo gituma ataca ikimaze kubera n'itituka ry'ifaranga ry'u Burundi. Ibyo rero twebwe ikintu turiko turakora nk'abantu baserukira abandi turi kumwe nabo duserukira nyine muri sendika dukoranye n'abandi benshi bakorera muri urwo rwego nuko uraba harigeze kuba igihe nk'ico aho byabonetse yuko abigisha na cyane cyane mu buvuzi batari bashize ukuguru hamwe bimwe bita stabilite. Hanyuma hariho amaproje rero na cyane cyane amaproje yari afite bita sante population cyane cyane sante population 2 yarafashije leta muri icyo gihe kugira ngo abarimu bashobore kugira akarusho. Tugahamagara leta y'u Burundi rero nimba ata uburyo ibona yuko yoshobora kugumiza hamwe abo bigisha na cyane cyane bahambaye iyo turiko turavuga abigisha sukwigisha gusa muri ni kaminuza ya Burundi Libera ntibashira kandi yari yavuze yuko abagisha ari bo bahava bakagira n'ibintu by'ubushakashatsi igihugu gikeneye kugira gitere imbere. Rero twebwe turiko turi ko turagerageza gusigura twerekana ibyokogwa n'ibyo tuvuga byerekeye ama conference de presse tumaze iminsi tugirisha APIB na SPIB sendika hamwe n'ishyirahamwe ry'abarimu muri kaminuza y'u Burundi kugira ngo tugire ahantu dufashije leta kugira nayo ibone ingana yobigenza. Ibyo rero ntibirakunda ko leta dushobora kwicara hamwe ngo tuyereke kumbure ibyo nayo itoba imenye kuko hari aho usanga bibigoye nka twebwe nk'abarimu turabona ingingo zofatwa zihuta kugira ngo ibyo bigabanuke. Harimo na cyane cyane ziko tuhava tuza kubishika ko ibintu byita politiki salariale ya nouvelle politiki salariale no kuvuga itunganya ry'imishahara gushasha. Ibyo rero rikaba rizana cyane cyane ubona ko rihohotera abantu bafite amadiplome ari hejuru. Aho rero murazi ko harimo n'abarimu ba kaminuza ya Burundi tukavuga tuti leta ko ariyo yanabitanguye kuvuga ibyitunganywa by'imishahara gushasha niko karyo rero leta yoronka kugira ngo abarimu muri kaminuza y'u Burundi ibashire ku mushahara ujanye na diplome yabo n'akazi kabo gahambaye kuko leta irebera yuko abarimu ba kaminuza ari abakozi bamwe bita karahara mu rugamba ntibacura. Rero ko ari uko leta yofata iya mbere igashyira mu ngiro ibyo turiko turayisaba cy'uko imishahara yoreka yo kubahiriza ubusumbasumbane mu by'amadiplome n'iby'ubuzi. Rero biracyari ko biraza turihebura mugabo rero akanakanya ko kugira ngo leta nayo imenye icyo yokora ariko turiko turabikora tuzobikorana nk'uko bisanzwe na leta y'u Burundi iserukiye n'umushikiranganji w'inde. Tumaze igihe tudatavugana hari aho kumure twogira aho duhuriza tugaduca turaba rero ko hari ikintu gishasha bizozana niyo twamara kubona leta nayo yerekanye kubyifuza ko abarimu boguma hamwe bagakora akazi bajejwe. Murakoze.
Ku mirongo ya telefoni tugaruke kuri Kanyamuneza Matias uratwumva.
Turabumva neza gusa.
Uduhamagara bihe Kanyamuneza?
Ndabahamagara ndi Nairobi muri Kenya.
Ufise ikibazo? Ufise ikibazo ubanza batumire cyangwa icyumvisho kizushyikirize?
Narifise ikibazo n'icyumviro.
Gishyikirize?
Nagomba kubaza batumire mbe uko abarimu numva bakamyuza ko baragenda ntabwo yaba ari inyungu ku gihugu ko umurenga ubu hari urwaruka rwishyirwa hahejeje amashuri rushobora kwigisha kaminuza abo bakagenda hanyuma bagahakaza abandi bantu. Icyo ni ikibazo narifite.
Mwishura uyu Matias Kanyamuneza ku kibazo abajije Professor Libera.
Ego cyane avuze ati hariho urwaruka rwinshi rurikorora mugwa muri kaminuza y'u Burundi baheze amashuri ntibaronga akazi mbega buhoye intebo basubirira bakigisha. Umwarimu wa kaminuza ategurwa mu gihe kirekire mu myaka myinshi inyishu rero uheze kaminuza ntashoboye kuramurwa ku muri kaminuza nibyo arashobora gufasha mu bikorwa bito bito ari travaux pratiques cyangwa imyimenyerezo tubashe mu isata by'ubumenyi bwa siyansi cyangwa ingira muri za laboratoire mu by'ubuganga ariko kugira utange icyigwa gihanitse na cyane cyane mu myaka ya nyuma bisaba kuba ufite uburenganzira ufite urupapuro rw'umutsindo rugutuma ushobora kwigisha muri kaminuza. Mu ntambake rero abana bahejeje urwaruka ruhejeje Université y'u Burundi kino gihe nta bumenyi n'ubushobozi bafise bwo kwigisha muri iyo kaminuza. Nibyo hari ikintu hariho ecole doctorale yuguruwe ariko nayo nyine nibaza kwicumbagira kumva zitandukanye ntuze Desire nisubire ari ku rubuga arashaka kugira icyo bivuze ko mugabo niyo ikora doktora nibaza ko ikenye abarimu bafasha kugira iyo ikora doktora itegura abarimu abagira amadoktora niki ifasha abagira amadoktora niyuga ko nayo nafise ibibazo nk'uko mu bindi mu yindi myaka bafise ubukene bw'abarimu.
Tugaruka ku mirongo ya telefone, dufite Eric Nkorerimana, urasumva. Tumutaye ku murongo wa telefone. Ndashaka mbaze Professor Desire Nisubire. Ikibazo cha cinshabwenge muri rusangi mu karere ka Afrika, ku mugabane wa Afrika zigenda hanze kurondera ubuzima bwiza kurushiriza, ikibazo kibonekeza mu bice nka byose by'umugabane wa Afrika no kujanye nabo bigisha n'abandi bakozi bafise ubuhinga buhanitse. Nikiye coba gitandukanya ibyo bindi bihugu n'u Burundi ubigereranije n'ibindi bihugu bya muri Afrika?
Sinzi ko nobanza kwishura uwo muntu yabaje ico kibazo.
Nta kibazo.
Yavuze ati none ntiboha akazi abandi abana b'igihugu bariko baraheza amashuri bakaca babasubirira. Rega mu bisanzwe uko niko bitegeza kugenda nta ngorane yoba abagenda bashobora gusubirizwa cyane bisanzwe cyane iyo umuntu agiye hari umusubirira aramusubirira n'ubundi hari abo barokwita hari abaha akazi ariko nagomba mbwire mengo yitwa Kanyamuneza yuko abarimu muri kaminuza na cyane cyane bigisha amashuri yigiwe imbere hariho abigisha mu bice za master abandi bakigisha mu bice za doktora agano menyesha yuko muri abo barimu kugira ngo ushobore kumva umusuperviseur wa master canke wa doktora utegerezwa kuba ufise na cyane cyane impamyabushobozi ya doktora hamwe n'amagrade ateye imbere muri kaminuza y'u Burundi aho iwacu ni kuva kuri professeur associé gushika kuri professeur ordinaire. Mu gihe rero hogenda abarimu nk'abo ba professeur associé nuko ntazanye ibiharo bigororotse nari kumubwira aba professeur associé aba professeur ordinaire bamwe bita ba lemestre de conférence abamaze kugira ingana bangana ntushobora kubasubiriza nk'uko Libera nibashaka kandi yabivuze bishoboka kubasubiriza iyo nta ntiyari nukwa n'ingorane ntibiba byanavuzwe n'umaradiyo ca lecteur ntaba yaranditse kuko barabasubirije ivyo vyari bisanzwe. Rero namenye yuko nk'aba professeur babageze ku magrade akomeye abo baragoye gusubiriza nk'uko yabivuze professeur Libera ntibashira kandi bifata umwanya munini kugira ngo uve kuri grade uje yindi ubu byashobora kuba bigeze ku myaka 15 nta munyeshuri yarasohotse kaminuza yoza asubirira abo abagiye. Ikindi nagomba kumubwira ni uko hariho abantu bafise amaspecialite akomeye mu Burundi usanga ari nk'umwe canke babiri bituma arinza aba nk'umwe agaca agenda ari umwe hatagira uwundi kuko mu bisanzwe nta gisata cyategeza kugira nk'umuntu umwe cyangwa babiri. Urumva turacyafite icya mbere ingorane z'abantu banonosa ibintu bita ama specialite isi no yoba bahari yoba no kuri abantu bahari bacasubiriza ntibiba ari ingorane. Ngarutse rero ku kibazo uhejeje kumbaza na cyane cyane ni iki gitandukanya ibihugu cy'u Burundi n'ibindi bihugu mu byerekeye na cyane cyane kwigisha muri kaminuza nibaza ko ibyo bintu nabishikirije kuri radiyo Isanganiro nka jewe turiko turavugana hari aho mpuranja kwigisha mu gihugu cya Congo ni ukuvuga abarimu ba Congo turazinanye barambira ingana bahembwa abarimu bo mu Rwanda turazi ingana babayeho turetse umushahara ufadika baronki bavuye kwiga bafise n'ibindi by'ubushomeri cyangwa avantage zihambaye cyane kugira ngo igihugu cyabo gishobora kubagumana i Nairobi ari arazi ingana bigenda arashobora kuja kubaza muri universite y'i Nairobi ndahazi cyangwa mu gihugu cy'u Uganda no mu gihugu cya Tanzania nagira mbwira abariko baratwumviza yuko muri ibyo bihugu umwarimu yobahembwa amahera make n'amafaranga yoba ari ibihumbi bibiri by'amadolari. Ibihumbi bibiri by'amadolari twebwe ntidushobora no kuyasaba turazi ko tuba turiko turagura n'igihumbi cy'amadolari biragora kugira ngo bagishitse mu mishahara baduha. Rero no kubabwira yuko kumbure
ngira ngo na leta y'u Burundi dogerageze tohoze aba twari ko tugomba gusaba kugira ngo kwese turi mu karere kaya seri bihugu turi kumwe mu karere k'ubu seruko kugira ngo turabe ingana na leta y'u Burundi yo kwegeranya imishahara y'abari mu Burundi n'aba makaminuza y'ibyo bihugu mu byo bita harmonisation salariale muri East African Community. Ibyo rero ntitwovuga ngo n'ibintu ngo tugomba kwihutira mugabo uraje mu Burundi nabivuze mu radio isanganiro kubona umwarimu wa afise urupapuro rwa doktora adashobora gushika amadolari amajana abiri birateye agahinda urumva arose ahantu aza guhemba ibihumbi bitatu bica bigorana kugira ngo ntagende. Nicyo rero bidutandukanya n'amakaminuza yo mu karere tuhora dutembera hakagenda n'amamisiyo mu bindi bihugu notama ibi bihugu bya Maroc, ibihugu bya Egypte, ibihugu bya Nigeria, ibihugu bya Ghana tuhora tugenda turafise amaprogramme duha nta naho twitwana kuko abantu urabona neza unamubonye ko kubwira ingana akora amaproje arushesha ingana ariko aragenda ukabona ko abantu bifashe neza ariko twebwe biraboneka yuko tuzokusanga nk'uko umushikiranganji yigeze kubivuga sinzi ko mwanabyumvise yuko abarimu bo muri kaminuza y'u Burundi cyane cyane abafise abari mu rwego rw'abasista basigaye barushwa guhembwa n'abo banganya diplome bakora mu bindi bisata mu Burundi none mwumva ntitwoshobora no kwigeranya na gatoyi n'amakaminuza duhana imbibe canke yo ku mugani wa Afurika. Murakoze.
Murakoze. Kuba ariko baratwumviriza ngo bashobora kubwira nka abigisha bo muri kaminuza y'u Burundi mu mwaka muravuga iyo mishahara idafadika ituma benshi muri bo ariko baragenda boba bahembwa nkangahe mugereranyije n'abo bantu mwaka muravuga.
Naravuze ku radio isanganiro umwa muntu atashe akiva hanze ashikira ku miliyoni n'ibihumbi ijana ni ukuvuga tugiye kuraba tukagereranya dusanga ari amafaranga adashikije amadolari amajana abiri bamwe bita ngo bamaze kuronka amagrade baca baja nko ku miliyoni zibiri kuri professeur associé miliyoni zibiri n'ibihumbi amajana atatu nimba ntihenze cyangwa amajana atanu mucamwumva namwe amadolari ingana tubivunja birazwi ni ukuvuga ko aho ari nk'amadolari amajana ane ibintu ntashoboye amajana atatu ego amadolari amajana atatu uri professeur associé ni ukuvuga umaze imyaka nka munani uhatana kugira ngo uduge grade wa professeur ordinaire ngira ngo yoshikana amajana atanu arenga gatoya urumva ayo mahera uravye ingana abaprofeseri baba baje bavuye ku ishuri aho bahora twaravye dusanga kumbure umunyeshuri ariko ariga muri doktora afise bourse azoza guhembwa amahera igice cy'amahera yahora ahembwa ari umunyeshuri. Ivyo rero iyo turiko turabivuga abantu ntibashobora kuvyumva ni bosi n'ibintu nko mu bantu bazi kuraga ingana barimo muri kaminuza bakora n'ingana bahembwa no kuri biteye agahinda.
Murakoze.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Turamushimiye mugenzi wacu Fidel niyo ngabo n'abatumire bacu uyu munsi ndetse namwe mwa telefoni aho muri hirya no hino ku isi kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi murakarama.
Dusangire ijambo dushaka gasaro kaburaga muri sanga ku ijwi ry'Amerika. Ibyo dukora byose nimwe dushyira imbere ku ijwi ry'Amerika.